Iri n'ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribashikiza ibiganiro vyaryo imisi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turaramukije shuti muduteze amatwi muri iki gitondo co ku munsi wa gatanu itariki 12 z'ukwezi kw'indwi umwaka w'2019. Kuri mikro ni kumwe na Jeff Deniyonga. Mu Burundi abantu barenga ijana bo mu gisagara ca Bujumbura no mu ntara ya Cibitoke baramaze gufatwa n'indwara ya korera mu kiringo c'ukwezi kumwe.
Nta kwicwa n'inyota ngo nka gutinya kunywa umufurege, twe turawunywa keshi y'amazi ya kane turaburiyo tuyavoma tukawunywa. Umva tworeka kugwara guteganya kubaho.
Uyo ni umunyagihugu wo muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke mu Burundi asobanura impamvu indwara ya korera imaze kuba ikibazo gikomeye ahaba. Ku itariki ya 16 y'uku kwezi kw'indwi, ubuyobozi bw'amasentare mu Rwanda buzotanguza umugambi wiswe sobanuza amasentare. Inama nshingamateka mu Rwanda yavanye mu gitabo gishasha c'amategeko ahana ivyaha mu Rwanda ingingo yerekeye gutuka Perezida wa Repubulika iyimurira mu buryo mboneza mubano. Irusenda barovyi b'abarundi bakora umurimo w'uburovyi mu kiyaga ca Tanganyika mu gice co muri Congo, teritwari ya Fizi, bavuga ko bahura n'ibibazo vyinshi. Ariko dushika kuri aya makuru, reka tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Aloyisi Bigirimana adushikiriza amakuru avuga hirya no hino ku isi dufitiye muri aka kanya. Aloyisi,
urakoze. Fidele, ndamutse nabo tuzindukanye ku ijwi rya Amerika. Muri Afrika, impunzi 5,600 n'abimukira bafungiwe muri Libya bakwiye kurekurwa kandi bagakingirwa. Ibyo byashikirijwe n'umukuru w'ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR, Filippo Grandi, hamwe n'umuyobozi w'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi n'abimukira OIM, Antonio Vitorino, mu itangazo basohoreye hamwe ejo ku munsi wa kane. Bavuga ko Libya idashoboye gukingira abimukira, ko bakwiye kwimurirwa mu bindi bihugu kugira bahabweyo ubuhungiro. Abategetsi babiri basigura ko Libya ari kibanza impunzi zibabarizwamo kandi agateka kazo kama kahungabanijwe. Grandi hamwe na Vitorino bavuga ko impunzi zose zifatirwa muri Mediterane zidakwiye gusubizwa muri ico gihugu ca Libya. Ibyo babishikirije inyuma y'ibitero vy'indege ryo mu ndwi iheze ku kigo cari gifungiwemwo impunzi hafi ya Tripoli, aho abantu barenga 50 bahasize ubuzima. Amakuru kuri Libya kandi, leta ya Libya yemewe n'amakungu ejo kuwa kane yasavye inyishu zihuta inyuma yaho Bufaransa bwemereye ko misire z'Abafaransa zatowe mu kambi y'abasirikare ba Khalifa Haftar i Tripoli barwanya leta ko ari zabo. Umushikiranganji w'imigenderanire n'amakungu wa Libya, Mohamed Tahal Saila, yasavye umugenzi we Bufaransa Jean-Yves Le Drian gusigura mu maguru masha ingene izo misire zashikiriye abasirikare ba Haftar igihe hamwe n'ingene zatanzwe. Umushikiranganji w'Ubufaransa wo kwivuna abansi yaremeye ku munsi wa kabiri abicishije ku kinyamakuru cyandikira hano muri Amerika, The New York Times, ko izo misire zatowe mu kambi yo mu bumanuko bwa Tripoli mu kwezi kwa kane zari iz'Ubufaransa. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres ejo kuwa kane yaranebaguye bikomeye ibitero by'indege byakozwe mu buraruko bushira uburengero bwa Siriya. Inyuma ya raporo yemeje ko ibitaro bine byatewe bombe mu munsi umwe. Rusehabaniha, ibitaro hamwe n'amavuriro abiri biri mu byatewe mu bitero byo kuwa gatatu, nk'uko bishikirizwa n'urunani rw'abaganga muri icyo gihugu cya Siriya. Mu itangazo ryasomwe n'umuvugizi wa Guterres, yagize ati abanyagihugu hamwe n'inyubakwa zabo harimo ibitaro bibwirizwa gukingirwa. Ibitaro hamwe n'amavuriro 23 nivyo bimaze gusamburwa n'ibitero by'indege kuva mu kwezi kwa kane. Mu bitero ibihugu rutura byo mu burengero bw'isi bivuga ko bigamije gukura iterabwoba mu banyagihugu batitwaje ibirwanisho. Intambara muri icyo gihugu cya Siriya igeze mu mwaka wayo w'icyenda, aho imaze guhitana ubuzima bw'abantu barenga ibihumbi 370 abandi imaze guhitana abantu batari bake hamwe n'abangana ibihumbi 370 bamaze kwangara. Inama ya unijejwe agateka ka muntu yaremeje gutanguza amatohoza ku bwicanyi bwakorewe ibihumbi by'abantu muri Philippines mu ntambara leta yatanguje yo kurwanya ibiyayura mutwe. Iyo nama irega leta ya Philippines ubwicanyi ndengera butungane, gufata abantu agasakisaki no kubura irengero ryabo mu gihe baba barashitse mu minwe y'igipolisi. Ni kuva aho Perezida Rodrigo Duterte atanguje urugamba rwo kurwanya ibiyayura mutwe muri ico gihugu cha Philippines mu 2016. Ambasaderi wa Philippines muri Geneve Evan Garcia avuga kwingingo ataco igiye guhindura kuburenganzira bwa muntu ahubwo igiye kunyura ibintu. Amashirahamwe aharanira agateka ka muntu muri ico gihugu cha Philippines yashikirije ko abantu ibihumbi 27 muri ico gihugu bamaze kwicwa kuva iryo sekeza ritanguye, mu gihe leta yo ya Philippines yemeza ko ibihumbi 606 by'abantu bishwe bariko barasana n'igipolisi. Abaserukira rero Philippines muri ONU bavuga yuko uwo mugambi wa ONU ataco ugiye gushika ko bijanye n'uko rugamba kandi ko batazobihagarika.
Turagushimiye Aloyce kumakuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umwanya w'amakuru yo mu karere tuyahere mu Rwanda, aho inama nshingamateka muri icyo gihugu yavanye mu gitabo gishasha cy'amategeko ahana ibyaha mu Rwanda ingingo yerekeye gutuka Perezida wa Repubulika iyimurira mu buryo mbonezamubano. I Kigali ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa.
Iyi ngingo yavanywe mu gitabo gishya cy'amategeko ahana ibyaha mu Rwanda ni ingingo ya 236 irebana no gusebya cyangwa gutuka Perezida wa Repubulika. Yavugaga ko umuntu wese utuka cyangwa usebya Perezida wa Repubulika bakoze icyaha, iyo abihanijwe n'urukiko yashoboraga guhanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda arenze miliyoni 5 ariko atarenze miliyoni 7. Iyi ni imwe mu ngingo abakora umwuga w'itangazamakuru mu Rwanda n'abandi bari baragaragaje ko ziteye impungenge cyane ku bwisanzure bwo gutanga ibitekerezo n'ubwisanzure bw'itangazamakuru. Izo ngeri zose bwana Yvonne Uwizeyimana, umunyamabanga wa leta ushinzwe kurengera itegeko nshinga n'andi mategeko imbere y'inteko ishinga amategeko, umutwe w'abadepite yavuze ko izo ngeri zose zitaweho mu gukura ingingo ya 236 mu gitabo cy'amategeko ahana mu Rwanda ikajya mu buryo mbonezamubano.
Nubwo rero urukiko rw'ikirenga rwanzuye ku ingingo yo itanyuranyaga n'iya 15 n'iya 18 z'itegeko nshinga, twasanze nayo ikwiye kuvanwamo bitewe n'uko abenshi mu bo ireba bakomeje kugaragaza ko ibangamiye ubwisanzure, turavuga cyane cyane abanyamakuru abandi bashaka gutanga ibitekerezo byaba ari binenga institution du chef de l'etat.
Ibi kandi bibaye nyuma y'ikirego cyatanzwe n'umunyamategeko Richard Mugisha asaba kwingingo n'izindi yavuga ko zibangamye zakurwa mu gitabo cy'amategeko ahana zikimurwa mu manza mbonezamubano. Urukiko rw'ikirenga ariko ku mwanzuro wabwo rwari rwafashe kuri iyi ngingo rwagumishijeho ibihano ku muntu usebya cyangwa utuka umukuru w'igihugu. Urukiko rw'ikirenga rwanzuye ku iyi ngingo ifite umwihariko kuko irebana n'inshingano zihariye Perezida wa Repubulika bafite zo kurinda ubusugire bw'igihugu, rukavuga ko kumusebya byahungabanya byinshi bitewe n'inshingano bafite ku gihugu. Mu mwanzuro wabwo kandi urukiko rw'ikirenga rwavuze ko rusanga hari itandukaniro ku gusebya Perezida wa Repubulika n'abandi bantu, kuko abandi bantu basanzwe bashobora kuregera indishyi ariko kubera ubwinshi bw'inshingano Perezida wa Repubulika bafite bitamukundira kuregera izo ndishyi. Icyakora nyuma y'icyemezo cy'urukiko rw'ikirenga hahise hasohoka itangazo ry'ibiro by'umukuru w'igihugu ry'u Rwanda Village Urugwiro ritemeranya n'icyo cyemezo. Iryo tangazo ryavugaga ko Perezida wa Repubulika yubaha ubwigenge bw'ubucamanza, yubaha umwanzuro wafashwe n'urukiko rw'ikirenga ukura mu mategeko mpanabyaha ibyari ibyaha byo gukoza isoni abayobozi b'igihugu n'abashinzwe umurimo rusange w'igihugu. Muri iryo tangazo ry'ibiro by'umukuru w'igihugu, president yemeranije no kugumisha mu mategeko mpanabyaha ingingo 236 irebana no gutuka cyangwa gusebya umukuru w'igihugu, kandi nawe ari umuyobozi w'igihugu. Yemera ko ari imboneza mubana aho kuba icyaha mpanabyaha. Maitre Richard Mugisha wari watanze ikirego mu rukiko rw'ikirenga yabwiye Ijwi rya Amerika ko yishimye cyane kuba iyi ngingo yavuye mu gitabo cy'amategeko mpanabyaha.
Rwose ntabwo nanyizi ko bishobora kuba vuba, gusa nashimishijwe n'uko bibaye kandi bikaba byashojwe neza, kuko n'ubundi twumvaga nta mpamvu iriya ngingo, kuko umuntu wese waba yabangamiwe n'imikorere mbi y'itangazamakuru afite izindi nzira ziteganywa n'andi mategeko ashobora gutamo. Nta kamaro na kamwe kari gahari mu kubishyira mu mategeko mpanabyaha, kandi buriya itangazamakuru ritakoze neza bigira ingaruka ku miyoborere myiza, bikanagira ingaruka mu kutubahiriza tegeko nshinga n'andi mategeko, kuko instrument yonyine dufite irusha izindi kuri accountability ni itangazamakuru.
Bamwe mu badepite hari uko bakiriye iby'iki cyemezo mbere yo kwemeza ikurwaho ry'iyi ngingo. Depite Pierre Claver Rwaka
bakabanje gusesengura ese n'urukiko rw'ikirenga rukagira icyo rubivugaho, kuko ingingo zimwe na zimwe zigaragaye ko zigomba guhindurwa hano n'ubundi twari twazigiyeho impaka cyane, usanga bamwe benshi batazemera nk'uko byari biteye. Nabazaga rero niba bwa buryo bwo kujya bazanya itegeko nk'iryo ko habaho ko urukiko rw'ikirenga rubanza kubitanga ibitekerezo kugira ngo nanone ntihazabeho guhita bagarura itegeko vuba cyane nk'aho hatabayeho ubushishozi.
Mu rwego rw'itangazamakuru nabo n'ibyishimo, Bwana Janvier Nshimye Umukiza ni umunyamakuru hano mu Rwanda.
Ni ikintu cyiza cyariko ntabwo bisobanuye ngo kuba bibaye kuriya bisobanuye ngo abantu bagiye kumutuka, kubera ko n'ubundi abantu bagira ikinyabupfura n'umuco nyarwanda udutegeka kubaha abakuru. Perezida w'ubwe kuvuga ati njyewe nta mwihariko nakabaye nshinjwaho kubera ko nanjye ndi umukozi mu nzego za leta, urumva biturutse kuri perezida bibihaye uburenganzira n'aba baturage bo hansi cyane bo kubashobora gutanga ibitekerezo mu buryo bwubaka byaba ibishima byaba ibinenga.
Bwana Nshimye Umukiza akavuga ko kuba iyi ngingo yari iteye impungenge itangazamakuru yavanywe mu gitabo cy'amategeko ahana ibyaha mu Rwanda bitazababera umwanya mwiza wo kurenga ku mahame ya kimwuga bagenga.
Ni ukuvuga ngo n'ubundi abanyamakuru mu buzima tubayeho umunyamakuru yakaba yakora kinyamwuga, kandi gukora kinyamwuga ntabwo byemerera abantu kubahuka cyangwa gutukana cyangwa gukoza isoni. Ni ukuvuga ngo kuba babikuyeho mu mategeko mpanabyaha ntabwo bisobanuye ko abantu bagiye gutukana, kubera ko n'ubundi indangagaciro za kinyamakuru ntabwo twemerera gutukana. Ushobora gutangaza amakuru mu buryo butabogamye, mu buryo buboneye, mu buryo bwubaka sosiyete, kandi nta na rimwe sosiyete ijya yubakwa no gukoza isoni, kubera ko uwo muntu urimo gukoza isoni nawe ku rundi ruhande nawe ari mu bagize sosiyete wakabaye urinda.
Bagira ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali.
Mu Burundi abantu barenga ijana bo mu gisagara cya Bujumbura no mu ntara ya Cibitoke baramaze gufatwa n'indwara ya korera mu kiringo cy'ukwezi kumwe. Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu buvuga ko buriko buragerageza gukora ibishoboka kugira iyo ndwara ntibandanye ikwiragira. Inkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika ifatanije n'abanywanyi bayo mu Burundi, murashikirizwa na Desire Hatungimana.
Umuvugizi w'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu avuga ko mu bantu 113 bamaze gufatwa n'indwara ya korera baba mu makomine ya Rugombo, Buganda na Mugina y'intara ya Cibitoke, hamwe no mazone amwamwe mu gisagara cha Bujumbura. Uturere tumaze kwibonekeza mwo benshi ni zone Buyenzi iharugwa mu 25, hamwe na komine Buganda imaze kubonekamwo abagera kuri 34. Muganga Jean Bosco Girukwishaka avugira ubushikiranganje bw'amagara y'abantu.
Turabiye ibiharuro byose hamwe mu gisagara cha Bujumbura abamaze gufatwa bose hamwe ni 61, bakaba abashika 42 barapfuwe barakira barataha, tukaba dufise abashika 19 bakiri mu bitaro bariko barapfugwa mu bitaro vya Prince Jean Charles, hanyuma nta n'umwe yitavye Imana mu ntara ya Cibitoke muri zo komine zitatu bose hamwe ni 32 barapfuwe barakira barataha, tukaba dufise abashika 20 bakiri mu bitaro.
Muganga Girukwishaka Jean Bosco asigura ko iyi ndwara iva hanini ku isuku rike yibonekeza hamwe no ku bukene bw'amazi bwibonekeza mu turere tumwe tumwe. Kukaba nkako uyu munyagihugu wo muri komine ya Rugombo avuga ko banywa amazi yo mu mivo agenewe kuvomera imirima.
Vyukuri nta mabombo dufisa kwiye niyo tuyaze twaronka rimwe mwiyinga. Nako kwicwa n'inyota ngo nka gutinya kunywa umufurege, twe turawunwa keshi ya amazi yakame turaburiyo tuyavoma tukawunwa. Umva tworeka kugwara guteganya kubaho.
mu gisagara cha Bujumbura naho ingwara ya kolera ifise imbarutso y'ibirundo vy'imicafu vyibonekeza ku marembo y'abantu. Ivyo bivako kikogwa cyo kuyora iyo micafu gisa n'icyabaye akananira abahinga. Uyu ni umwe mu banyagihugu bo muri quartier ya Bwiza mu gisagara cha Bujumbura.
Nuko bajya bamashirahamwe baratarama yarara bagiye bategikorera ngaha muri quartier niho vyakiye niho vyagiye kuzanana kurumva yarara mu nzu nyene yaraba menshi abantu bacabure bayashira bakacemenye nyene kuyati inyuma y'urugo nyene aho bagusa urumva nabikika mu kiza nyene bafise ibindi bintu nyene bashobora kubihamena mu gabenshi nawe n'imihana bumva ingaruka mbi ni nyinshi umva kwisuku icari bari Kenya hafi y'imihana kandi umuntu akiye kubana hameze neza hari isuku ibingwana nyene ziratera abantu nyene jiste nyene ukabona ko amasaza aba menshi urumva hafi yaho batekera kabona nyene ko umuntu kuba mwinshi umuntu agiye kuryama mitagira fungure kumva ko shikirwa n'umuntu ko nyine uvuye kuri ayo mayara.
Bamwe mu barongoye amashira hamwe ayora imicafu muri Bujumbura basigura ko bahagaritse ico gikorwa kumva zitabavuye ko hamwe no gukora ntibariho amafaranga n'abanyagihugu bigatuma bakora bahomba. Ahandi naho bavuga ko ku kibanza basanzwe basukamwo umwavu ku buterere cuzuye. Aha rero urongoye gisagara cha Bujumbura avuga ko ikibanza kindi bakironse ku muzinda mu ntara ya Bubanza ariko ko bataragira kugikoreramwo. Fredy Mbonimpa avuga ko hariko harigwa ingene uwo mucafu uhingurwa kandi ko bigeze ku rwego rw'ubushikiranganji.
Ubushikiranganji rero butwega n'ubushikiranganji bw'amasoko ntara nguvu kubagira bashireho umugwi wige neza ico gikonga nizogenda biyumva ko bigeze ku rwego rw'abashikiranganji imbere ko bizobandanya mu zindi nzego zo hejuru. Ibyo rero nibaza ko biri mu nzira nziza twibaza ko uko nibaza mu mwaka uza ngo icyo kibazo kizacatore nyinshi Burundi.
Nayo kubijanye n'ingwara zituruka ku isuku rike inkingwara ya kolera imaze kwibonekeza umuvugizi w'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu Jean Bosco Girukwishaka avuga ko bazogerageza gutuza imigera itera ingwara bakoranye nabo mu ntwaro.
Twebwe mu bijanye cyo twita disinfection tukabikora kugira aho iyo migera iri tushobore kuyica hanyuma abacejwe nabo intwaro badufashe mu kugerageza gushiramo ingufu mu bijanye n'ibyo by'umwanda ubuhari by'umucafu.
Muri rusangi ibihe nk'ibi byo muci ingwara ya kolera iribonekeza mu turere dusanzwe dukenya isuku. Komine ya Rugombo y'intara ya Cibitoke iri mu komine akunze kubangamirwa kuruta yandi.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanye ibijwi rya Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga, naho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise vyo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda kuva itariki ya 16 y'uko kwezi kwindwi ubuyobozi bw'amasentare mu gihugu uzotanguza umugambi wiswe sobanuza amasentare. Urwego rw'ubutungane mu Rwanda ruvuga ko uwo mugambi uzofasha abanyagihugu gusubiramwo imanza zirimwo akarenganyo badategerejwe kuva aho bari. Ni inkuru y'umumenyesha makuru wacu Asumta Kaboyi.
Urwego rw'ubutabera mu Rwanda ruvuga ko igahunda nimara gutangira nta muturage uzongera kujyana ikibazo cye cy'akarengane ku rwego rw'umuvunyi atabanje kwitabaza urukiko rwisumbuye ku rwamuciriye urubanza. Abashyizeho iyi gahunda bemeza ko ije kugabanya ingendo abaturage bakoraga baje gutanga ibibazo byabo by'akarengane ku rwego rw'umuvunyi Kigali. Nason Karungi, umuyobozi ushinzwe ishami ry'ikoranabuhanga mu rukiko rw'ikirenga, niwe wabisobanuriye abanyamakuru kuri uyu wa kane.
Intego yacu ni ukugabanya umubare w'abaturage basiragira ku nkiko. Niba uri Rusizi cyangwa se uri ahandi hantu ukabahuye n'imikorere mibi ku rukiko, ntibigufata umwanya na transport yo kuza ku rukiko rw'ikirenga kubibwira inspection, ahubwo ujye muri ino system yasobanuza inkiko wandikire inspection ubabwire akarengane wahuye nako cyangwa se ibyo utishimiye mu migendekere y'urubanza rwawe cyangwa se ibyo utishimiye muri service y'urukiko wahawe n'urukiko ugaragaze n'urukiko rwari rwo ugaragaze na nimero y'urubanza niba ari ngombwa noneho inspection batangire kubikurikirana bitabaye ngombwa kuza hano ikindi kintu cy'ingenzi ino systeme iha abaturage nuko ibahereza uburyo bwo gukurikirana ikibazo cyabo iyo watanze ikibazo muri ino systeme yasobanuza inyiko automatically ihita iguha nimero y'ikibazo cyawe noneho bikazakorohera kugikurikirana
mu gihe cyashize umuturage wabaga atanyuzwe n'imyanzuro y'urukiko kandi inzira zo kujurira zararangiye yahitaga yerekeza inzira yo kujya gutakambira urwego rw'umuvunyi ngo arebe ko urubanza rwe rwabasha gusubirishwamo itegeko rishya ryatowe umwaka ushize iteganya inzira nshya umuturage warenganijwe mu rubanza yakwifashisha ngo abanze kurenganurwa Mutabazi Arson ni umuvugizi w'inkiko mu Rwanda
ariko amategeko mashya avuga ko iyo wumvise ko cyangwa ubonye ko hari akarengane mu rubanza rwawe kuri inshuro ntabwo uhita ujya kumuvunya ubu ngubu utakambira cyangwa utanga ikibazo cyawe cyangwa ikirego cyawe kuri perezida w'urukiko rusumbye urwafashe icyemezo agasha kajemo no kuvuga ko ubwo president w'ikigo rusumbye kugwafasha icyemezo asuzuma icyo urubanza akareba niba mbikuri harimo akarengane yasanze harimo akarengane ko yababwiraga ubwo abyohereza president w'ikigo rw'ikirenga president w'ikigo nawe akabisuzuma akazafata umwanzuro w'urukiko rwazasubiramo uru rubanza ku mpamvu z'akarengane ariko iyo president w'urukiko rwisumbuye nawe asanze nta karengane karimo ntawe birangirira aho ngaho ubwo aho ngaho niho ufata inzira ukahita ujya kumuvunya izo ni inzira zagiye zibaho kugira ngo by'ukuri hatabaho kurengana kw'abaturage
iyi gahunda yasobanuza inkiko ntabwo ije gusimbura gahunda isanzwe isaba umuturage utishimiye imikirize y'urubanza rwe kurujururira mu gihe bikiri mu burenganzira bwe ariko mu gihe urubanza rwarangije inzira zose z'ubujurire kandi umuturage asangamo akarengane azajya yifashishije uburyo bwasobanuza inkiko yandikira urukiko rusumburwa muburanishije ku rwego rwa mbere imanza zisabirwa gusubirwamo kuko zajemo akarengane ntizigomba kurenza igihe kingana n'ukwezi zimaze gucibwa iyi gahunda nimara gutangizwa mu cyumweru gitaha nta muturage uzongera gusubira ku rwego rw'umuvunyi yaba ajyanye ikibazo cya ruswa yaba agiye kuvuga ko mu rubanza rwe ruri mu rukiko abonamo akarengane cyangwa agiye gusaba gusubirishamo urubanza byose bizajya birangirana n'iyi gahunda yasobanuza inkiko umuturage ufite aho ahuriye n'urubanza w'umuhagarariye mu mategeko cyangwa umugenzuzi w'inkiko nibo bonyine basabwa gusaba ko urubanza rwasubirwamo kuko bakeka ko rurimo akarengane iyi gahunda ije yongera ku yindi yatangijwe yo gutanga ibirego hifashishijwe ikoranabuhanga kuva gahunda yo gutanga ikirego hifashishijwe ikoranabuhanga yatangira nta muturage n'umwe ukijyana ikirego ku rukiko atabinyujije mu buryo bw'ikoranabuhanga Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika. Uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet, mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania, muhamagara ku nimero guteranya kabiri, gatanu, gatanu, kane, rimwe, rimwe, kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu cenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Irusenda abarovyi b'abarundi bakorera umurimo w'uburovyi mu kiyaga ca Tanganyika mu gice co muri Congo territoire ya Fizi bavuga ko bahura n'ibibazo byinshi birimwo ubusuma bw'abantu bitwaje inkoho babambura ibikoresho vyo kuroba mbere na service nyinshi zicara zibasaba amafaranga ku kivuko ca Rusenda n'inkuru y'imenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari Rusenda
Hirya no hino ku bivuko byo ku kiyaga cya Tanganyika biri muri teritwari ya Mfizi uhasanga ibipe by'amato y'abarundi biroba indagara n'imikeke aho abakora uyu mwuga bavuga yuko baza kuroba muri Republika ya Demokarasi ya Congo bitewe n'uko bakoresha imitego yose mu kuroba kandi ko mu kiyaga cya Tanganyika ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batajya bafunga bitandukanye n'i Burundi. Josué Nibizi ni umurobyi w'umurundi, twamusanze ku kivugo cya Rusenda na bagenzi bavuye kuroba, maze atubwira bimwe mu bibazo bahura nabyo iyo bari kurobera mu mazi yo muri Kongo.
Ni mashine zibwe zigafatwa urya mwanya zifaswe zicaziza mu minwe y'abajeje ku mutekano ba Kongo. Wewe nyene yubuzanye byangombwa kujya abashobe kugusubiza mashine yawe bacagucira ibe inkukumenga ugiye kwigura ukundi gusa, watakaje kandi watorewe abaye gufate nabo bigufate nyene kuko bajeje ku mutekano kazawumva imashine ni kwa office byangombwa amafacture n'ibindi bariko bagucira amahera ngo za $5,500 ngo za $5,600 umva ukamenga mwongeye kugura biratubabaza cyane kuko bicayigaga yuko menga iyo twibwe bo bakabifata baranezerwa hari naho mbere twimva yuko menga bo bayifitamwe uruhara zaribwe ngaha zifatirwaho mu rurinda zica zivaho zigenda mu mboko zimaze gushika mu mboko bene twagiye kuzigombora baratanze amahera atari make babatse $5,500 ariko habaye gusamba no kunegosia biramanuka gushika batanga $2,225 hani zindi zero kakwibwa nyene zafatiwe mugweba ahantu bita mugweba ariko zace zizanwe baraka zishitse baraka bene twagiye kuzitora niko kuko yani umuntu atakaje canke yibwe bigafatwa kuri aba bategetsi bo umenga ni commerce.
Kuri iki kivugo cya Rusenda ahari aba borobyi b'abarundi barenga ijana nabo iyo bagejeje ibipe byabo kuri iki kivuko bamye yuko batorohegwa n'imisoro na za serivisi zikorera kuri iki kivuko cya Rusenda, ndetse n'indagara batanga kabiri ku cumweru ku basirikare bakorera mu Rusenda. Bikorimana Elias nawe ni umurobyi w'umurundi.
Baratugora cyane atari usanzwe nyene yarari ino mu gihe abavuye azava mu Burundi barabashaba ibyangombwa amafaranga kariha makaranga muntu menshi barayatanga hariyo n'abahora bayahebera ino babuze amafaranga bayagomboza.
Mutanga ibiki kugira ngo umwe mwarobi nahanga bigenda gute?
Ibintu ni kuvuga ko tuvuye hariya urashora kuba waje nyene warondeye urukaratasi rw'inzira canke rwa migration ya hariya usitsi none gututanga kugira ngo baguhe uruhusa rwo kuroba atari uko naho utarutanze uwihenze gusa ukaroba nk'utuboga dukeye canke bakabona indobo zibiri kibwo mu bwato n'amafaranga
babacangana gute?
$30,000 nibyo niyo mafaranga batsaba batanga mu gihe ibyo bintu basabutabikwijije.
Ubuyobozi bushinzwe binjira n'abasohoka mu Rusenda buvuga yuko nta murobyi buhohotera ko ahubwo aya mafaranga busaba barobyi arayo kwiyandikisha ndetse no guhabwa uburenganzira bwo gukorera ku kivuko cya Rusenda. Saba barobyi bonyine bavuga yuko bahura n'ibi bibazo iyo bari ku kivuko cya Rusenda, ahubwo n'abagore bakorera imirimo yo guteka ndetse no gucuruza indagara kuri iki kivuko bavuye mu nkambi yo mu Rusenda nabo bavuga yuko batoroherezwa na komite y'abagore b'abakongomani bacururiza kuri iki kivuko.
Twebwe ibyo byo gutoza amahera turabyanze, ofishije bagasaba amahera, uvyaye bakamusaba amahera. Rero muri byose kubeka twebwe turonse ingorane tutaronka umuntu adufasha.
Iyo utatanze bigenda gute?
Baragufungira page kudandaza oya tanze kwa bandanye.
Vedaste ngabwo kubwijwe rya America mu Rusenda mu ntara kivu amajepfo. Radio ijwi rya America yabaye isubizo cyacu. Radio ijwi rya America yo yabaye isubizo cyacu. Mugutera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu.
Yaratanze jambo abarundi turiruhutsa mugushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo kwijwi rya Amerika.
Njuti mwese mukunda radio ijwi rya Amerika ibiganiro byo muri aka kanya bigarukiye ngaha. Mwakoze kudutega amatwi, mubandanye kumviriza ibiganiro byacu iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.